Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ya Amerika yigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda miri neza ncuti mwese turi kumwe kuri musa wa Mungu itariki 2 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 muri komuna ya Frederic Undikije. Haraheze kiringo kingana n'umwaka umurwi w'igihugu jejwe gutohoza ukuri hamwe no kurekuranira hagati abarundi utanguye ibikorwa vyawo. Naho uyu murwi watanguye cese mwakweze wari wemejwe mu masezerano y'Arusha yatewe ko gikomu mu mwaka w'2000 kandi vya bizitezwe kushingwa ugaca utangura ikorwa vyawo yamara uyu murwi wagiye kwemezwa mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2014 imyaka 14 inyuma yaho amasezerano y'Arusha yatewe ko gikomu. Uyu murwi ugizwe n'abarundi 11 wahawe amabanga yo gutohoza ubwicanyi hamwe n'ivyaha byose vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mwaka 2008. Mbega ibikorwa byo murwi bigeze hehe? Mbega kubganyu ikintu chatumye itegeko rishinga uyu murwi ryemezwa imyaka 14 inyuma yaho amasezerano y'Arusha ya wemeje atereko ko gikomu nikihe? Mbega hari abarundi batinya kukuri kuja habona intambamye uyu murwi woba umaze kubona muri iki gihe nizihe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumye umukuru uyu murwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana. Muri neza Musenyeri Jean-Louis Nahimana.
Ego ndaje kubaramutsa ndabifuriza amahoro eka nawe ko baratwumviriza bose.
Murakoze murakomeye.
Ego turaho turagumye ne ego turadundega.
Ego me mwarashinzwe amabanga akomeye cyane gose mbega murashaka kutubarira aho ibikorwa mugejeje eka ibikorwa byo murwi aho bigeze muri iki gihe?
Ego munagerageje nubwo guca ku masonga ibikorwa turiko turarangura nuvuga yuko hariho ibizi bikuru bikuru bitatu. Ubwa mbere nuko umukenyero twe twashatse gukoresha hako dukorera ku vyipfuzo vya bamwe n'abandi canke ama ideologie ya politique twe twashatse gukorera ku vyabaye simone ngeno vyita mu kirundi mu gifasha no kwita vérité de fait les faits nkuko vyagenze aho naho rero tukisonga cane cane biringo bihambaye muri kahise ku Burundi ibihe nubwo nti Burundi bwaciye mu byago bikomeye agateka kazi na muntu kagahonyangwa imiryango ikabura aho niho twashatse guhera ikivi cya mbere rero nogira nti twashatse kumenya mbega muri iyo myaka mibi itwibutsa iyo minsi mibi Uburundi bwaciyemo mbega abarundi bene wacu barahitanywe n'izo byago ni bande bangana gute mbega twashobora kubamenya kugira ngo abo bantu bose bagiye amazima yongo bakagenda uko atawubaririra atawubavugira dusubire nogira nti ayo mabi yagahomera bunwa tuyashira habona kugira ngo abarundi tukuremo icigwa co dufasha kutabandanya muri iyo nzira ikivi kigira kabiri nuko benshi muri abo bantu tuganiye n'imiryango ntibazi iyo baroye baherutse umunsi umwe ababo bazinduka bagiye nko ku kazi ntibagaruke tumatwi rero dusumira bakatubwira ko muri iki gihugu cacu harimo ibinogo rusangi byinshi abo bantu bagiye baratabwamo mbega
kuri icyo kibazo
mbega bingana gute
kuri icyo kibazo nyene cy'ibinogo amakuru yatangajwe mu minsi heze yaravuze ko hariho ibinogo bitari bike byatowe mu bice bitandukanye by'u Burundi murashaka kutugwibutsa ibyo bice byatowemo ibyo binogo rusangi?
Ego Frederic ubwa mbere nashaka ntomore neza ku bintu byagenze
yego
ibinogo byatowe mu minsi heze ntibyavuye nogira ni ku mugambi twebwe twigiriye n'ahantu hari amashantiye mbere reka maze ndabwira ibyo bice hamwe ni Bugarama muri komine ya Muramvya ahani naho ni muri muntara ya Mwaro muri commune Rusaka ku mutumba witwa Makamba aho hantu rero nogya nti hari naho ariko barakorera ibikorwa by'iterambere bashaka kubaka imwaro bashaka kuhashyira ishuri ry'imyuga abakozi bariko baratara ikibanza bacabagwa ku kinogo kirimo amagufa bisigaye by'abantu benshi cyane nimuraze nuko nyine byagenze kubera ko rero kuva uyu mugwi ubwiyeho itegeko riratomoye nuko ibijyanye n'ubushakashatsi no gutorera umuti icyo kibazo atahandi bikorerwa atari muri uwo mugwi uri kuratohoza ukuri kugira ngo uko kuri kudufashe kuzo kubona kabi tukagaye hanyuma twigire inama kuza mu nzira yo gusubiza hamwe
muri icyo gikorwa nyine cyo gutohoza ukuri.
Ariko rero hariho n'ibindi binogo byari byaratowe imbere imiryango myinshi mbere irindiriye ko ababo bofubana iteka nk'akarorero nobaha ni nko mu ntara ya Bubanza aho bita mu Kiziuka na hantu bari ko barubaka ibarabara naho nyene ry'imige giterambere imashini rero ziko ziratabwa ikibanza gisubira zigwa ku magufa y'abantu batawe muri icyo kinogo hariho n'abantu n'ikindi kinogo n'ikindi kibanza mu Rukaramu na hegere ikibuga cy'indege naho nyene n'abantu bishwe ho biratomoye neza ko bishwe mu 1998 gihe batera ikibuga cy'indege icyo gihe bari bateye mu gusubira inyuma barisha abantu benshi cyane mu ntara ya Rukaramu ibyo bibanza bine yo nogira nti nibimaze kuja habona twaciye dukingira kugira ngo bizotubere ibyabona preuve y'ububisha bwabaye icyo gihe twamaze gutangura no kuganira n'abanyagihugu mbere byinshi abanyagihugu basanzwe babizi ni hamwe gusa nagira nta Barundi batari bake banigiwe mu menshi amabi yakozwe Burundi ni viraje ntoyi twese twabaye
kuri icyo kibazo nyine cyo kuvuga kuri Musenyeri kuri icyo kibazo cyo kuvuga kuri ni igikorwa cyoroshe kuko abantu benshi aka bagiye barashikiriza ivyimviro gihe tubahaye nk'ijambo ravuga ko ikibazo cyo kuvuga kuri ari ikibazo gihambaye cyane gose mu Burundi mumenya gute abari ko babwira kuri cyanke bababwira ibintu atari kuri
oya twebwe twahereye no byandi ahantu horose ariko ahambaye twebwe dushaka ko ubwa mbere imiryango yababaye abantu babuze abantu basosekarijwe ubuzima baza kutubwira bamwe n'abandi ibyo baciyemo uko babibayemo urumva rero ntituraza mu bintu by'impari kuko abenshi nogira nti hari hakantu kagakomere kinyegeza ahantu mu mitima ubwo nyine tuvuze kahise nogira nti na memoire yacu collective yarabize ukuntu yakomerekejwe tutatuza mu by'amoko ubwo nyine bigatuma rero nogira nti iteka rya zina muntu naka indepandama y'icyari abo umuti w'umututsi n'ubuzima bw'umuntu nogira nti rero intambwe turiko ni intambwe yoroshe kandi abantu batubwira ibyo babayemo uko babiciyemo ariko rero turafise amafishe dukorera ko adufasha twebwe gukuramo nogira nti ibyo byabaye ibyo navuga ko bihambaye kuko umuntu yababaye bujya hariho ibyamushikiye mugaho hakaba n'ingene we yabibayemo cyo mu gifaransa bita le ressenti iyo umuntu rero aje kutubwira harimo umuntu usanga ari akantu gatoyi mugabo ugasanga aragakujije agafashe nk'umusozi wose ariko hariho n'abandi bantu tubona bababaye rwose bashinzikaye kumbure kubera no kwihebura ukabona barabiminimiza babifata ntibabikuza kubera kumbure ko batinze ku mutima twebwe rero duca dukoresha ubuhinga tukamengene tuganira nabo kugira ngo tubafashe gushikiriza ibyo baciyemo kugira ngo zo rero bizodufashe kumvisha abarundi ko muri iki gihugu hari benshi bababaye mugabo muwabaro bakawigumizamo kandi ugasanga kumbuye n'ingene igihugu cyari gitunganijwe kumbura icyo gihe kumbuye n'ibihe turimo ugasanga abantu
ntibashobora gushikiriza kure
kubabara kabiri bibashikira mugabo ntibashobora no gushikiriza umubabaro wabo bigatuma rero abarundi benshi tutazi ibyabaye
mukanya
intambwe ya kabiri izoba iyo gushyira habona bega tuze muri intara mwazi ko mu mwaka uyu utanguriya muri intara habaye ibinibi kumure abari mu ntara batamenye kugira ngo abarundi twige kumviriza umubabaro w'abandi dusore nitugume tubana muri iki gihugu kumbure tugenda turakomeretsa abantu bababaye ku zindi nyungu kumbure zitajanye bo mwese arafise inyungu ziwe mugabo kumbure ugasanga abanyagihugu nyarucari bajya abantu bato bato barabuze umuntu abavugira kumbure kubera ko n'amabi barimo benshi batayazi batayamenye
muravuze ibibazo bibiri bihambaye cyane rwose tubava tugaruka ko eka kwiga kumviriza umubabaro w'abandi eka no kwiga kuraba ingorane umuntu ataciye yirukira ku kibazo cashikirijwe n'abanyapolitiki kuva kera cy'amoko ibyo n'ibibazo bihambaye cyane rwose tubava tugaruka ko ariko nagomba duhe ijambo abanywa ndi radio ijwi rya Amerika bari kurakurikirana ikiganiro turi kumwe na Fabien mwiriwe neza Fabien Matumba ndabona Fabien atatwumva ariko duhe ijambo Jeune mwiriwe neza
mwiriwe neza
Jeune muri hehe
turi mu sagara cya Bujumbura
yego me turi kumwe n'umutumire Musenyeri Jean Louis Nahimana tukaba turi kuvuga cyane ku mabanga umurwi ujejwe gutohoza ukurikirana mu Burundi eka turi kuvuga cyane aho ibikorwa byo murwi bigeze urafite ikibazo urafite icyumviro
ndabanje kwa muta kwanza
yego
ndana muteranye intege ku bikorwa ariko kuko niho bitoroshe kandi bisaba ko ateza gushyigikirwa no guteza intege
yego
hanyuma nanjye ni nko kunganira
kuko
nosaba abarundi kuko ariho abarundi bamaze kubabara mu mitima nosaba yuko virasi rimwe k'umuntu uwo ari we wese afite icyo aje ku mabi yose yabitenga amuzitazi cy'u Burundi ahaguruke agende abwire uwo mugwi icyazi cyose atagasigaje kuko niho twese twari utubu ndetse nabo hariho na benshi batazi kuvyakahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi tubonereho kubona mbega n'indi yagire nabi igihugu cyacu cy'u Burundi ibyo bigafasha uwo ari we wese kumenya icyari n'icyari n'uwahohote igihugu cyacu cyacu cy'u Burundi
urakoze Eugene reka urakoze cyane rwose ku ntererano utanze ndumva telefone yawe itameze neza cyane rwose reka tuhe n'ijambo Aron mwiriwe neza muri hehe Aron
ni muyinga mugasho
muyinga mfite ikibazo mfite icyumviro
ni icyumviro mfise urabona ku bintu byagiye biraba ni byinshi aho usanga mbere benshi barababaye nge ikibazo nagiranda mubaze ni wagiranda mubaze nk'umuntu yoza amubwira ingorane zose yaciyemo abantu bamwikiye abiwe abamwisha akababona akababaza hano ibirego akabyerekana uko ari byo none bizo tarigenda gutya gatsi yabo bantu babiri hari imikini nato naganda mubaze rezili kamubisa ngo abanyagihugu nabo tubona ikizova ngo mwize bintu barimo nta tuntayo bazi babumba ati ibintu byo gutya matohoza mbega bari badatsi mbega amatohoza azotumarira iki azoshaka kuti
kuri urakoze Aron nashaka ubwa mbere na mbere gire icashikirije ku cimbo cashikirijwe na Fabien na Eugene icimbiro cashikirijwe na Eugene hanyuma aciye aja kuri izo ibyo bibazo bibiri mushikirije Musenyeri muduwe ku ijambo nibaza ko telefone yiwe yoba igoranye gato ariko mukanya turasubira kumubona Aron asa n'uvuga ko hari abazi ikintu cyokorwa mu gihe umuntu azi uwiciwe ka akaba akabazi wamwiciye na mazina agatanga n'ivyemezo mbega hokogura iki kugira ngo we mu rwibo kora iki hanyuma akabasa n'ufite amakenga kuye murwi ta kintu kinini uzoshikako mukanya nibaza ko iyo telefone isubira kuboneka arashobora gutanga izo nyishu ubundi yari yabajije ni umushya ntahe Eugene nawe nyine akaba asa n'utera intege agasaba abarundi uko boshobora gutera intege uyu murwi bagashikiriza ukuri bagashikiriza ibintu byose baba bazi byashite mu Burundi akabavuga ko ariho abarundi boteba bakaja hamwe ika maze ukuri kukaja habona bose bakamenya ibyabaye mugabo ikibazo umushya ntahe ano abajene kibazo gihambaye cyane gose none bizoca bigenda gute hagati y'abantu babiri umwe yagiriwe nabi na wundi eka yakoze ayo mabi ndabona telefone ya Musenyeri Jean Louis Nahimana yagarutse reka tumuhe ijambo agiye cyo yishuye kuri ibyo bibazo byabo bantu babiri
ego nashaka mpere ku kibazo mbo kubyo mugenzi je nashikirije ahanini numvise ari intererano mbere twebwe mu bikorwa tujejwe no gandi bica bidutera intege iyo tubonye ko abantu bemera bipfuza ko by'ukuri ibyo twaciyemo byoza habona ahubwo nashaka kumushimira nsaba n'ariko n'abamwumvise bose ko bokwisaba ko kamo kuko iki gikorwa kirahambaye nico kizotufasha nogira ndi no guhagarika ububwicanyi bw'amabyisubiriza kw'imyaka iheze ukuri niko kuzofasha cyane cyane ugwaruka abana ariko baravuka uyu munsi kudasubira kugwa mu mitego nogira ndi y'abanyepolitike babi cyangwa abandi bantu bikunda nabi ugasanga bashobora kuririra ku bitugu by'abandi cyangwa bashaka kubakira igihugu ku maraso ya bene wabo nibaza ko rero ari ukumushimira hanini ku ntererano kuri ako kamateye ababonye kugira ngo badufashe hariho n'uyu muvukanyi ari muyinga mu gashoho nibaza yuko ubwoba tutogira ubwoba yatanguye abaza ati mbega nk'umuntu yababaye kandi abababaye muri iki gihugu ni benshi cyane rwose arabona bamugiriye nabi bama bahura none ibizokurikira ni ibihe naho nyine nashaka mpumurize muvukanyi ariko mbanza kwibutsa ko intumbero nyamukuru y'ibikorwa mweniriri nuko mu gihugu abantu bacanyemo abavukana bose rimwe bagasubiranamo umuti turiko turarondera wa mbere si ukwihora naka canke nakangirizi nakajyo ndonse nkubita urutoki nibaza yuko bitaba bidufashije cyane mu gihe bitadufasha no guca tuzikira ntidusubire kugwa mu mitego nk'iyo ariko rero icyo kibazo sino kideha ko kirahambaye cyane nibaza yuko kandi twarabitekanije abaza kutwitura turayaga tukababaza ngo mbega muba muzi uratubwiye byagushikiye byakubabaje none urazi wabigize cyangwa wumva uri abape ko mwashobora guhura mugahangana yumva afise ubwoba atabishobora turamukingira ariko twebwe rero muri uyu mugwi uyu muntu uwo muntu tuba tuja kumuraba tuti wewe twumva abantu bakuvuga ko ibi na biriya kandi ntituvuga uwatubwiye wabitubwiye uwariwe mugabo turamumwereka tubagira amatohoza yacu hanyuma tukamutuma ko kugira ngo nawe atubwire ibintu ko yabibonye aho yo harahambaye cyane nashaka kubabwira ko uyu mugwi wacu tisentare mu gifaransa nabwira nti c'est pas un mécanisme ya justice ubwo n'urundi rwego ruhambaye ndaza kubigaruka
ko ego meturaze ko icyo kibazo turaze ko icyo kibazo cyari cyarashikirijwe n'abanya politike batari bake bavuga ko bo kwifuza ko ba nk'urwego ikaguhana cyane cyane nk'abazo baragiriwe n'ivyo vyaha icyo kibazo nk'uko mubivuze turakigaruka ko ariko nashaka dusubire duhi jambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya America Alain Majesté muri Veneza muri Veneza muri he Alain
Ibujumbura mukuru igihugu cy'u Burundi
yego murafite ikibazo murafite cyumviro
yego bwa mbere bwo umubinyanisha ni mwiza cyane bwaje n'abantu basanzwe bawurimo nka mukenyeri ni umuntu yemeye mu gihugu cy'u Burundi bwa imyidondoro wiwe ni umuntu uvuga ko yashyikwe n'amahano yashyikwe mu gihugu cy'u Burundi kandi umuntu ari miriye atari babanza bita abaekisenite ni ijambo ni ikintu cyambere cy'ugushima ko uwo mugore umuntu nka muntu mwiza akabazo kanjye ni kamwe akabazo kanjye hari abantu babuze 65 hari abandi babuze 39 66 22 nibo benshi batwara igihugu cyacu kuko benshi ni imfubyi za 22 niyo gusa ashaka ko ari imfubyi ari abasaga 25 kandi birumvikana iyo wabuze uwawe ntihagire uwurira ibintu byumvikana cyane 93 byarabaye mugabo uwo mugwi rero uzotoza gushyika mu 2003 niyo uzogaruka kugira amatohoza n'ugufasha abantu uno munsi kuva mu 2003 hari abantu benshi babuze ababo
uyo murwi Alain tutihenze nibaza ko gushika mu 2008
ego 2008 nako niko ndavuga ati nyuma y'2008 hari abantu benshi babuze ababo kwibuka nk'abantu habanyanya b'aba FNL batwaye mu rubugu 2015 byabaye ibara hari ugaruka bwinshi bwagiriye ababyeyi batarose ukuntu barira hari abana benshi bagore bahama n'ahandi hantu henshi kwera ababyeyi babo babonye abantu babatwara bari bambaye umwambaro w'igipolisi cyangwa w'igisirikare bataje babo nyuma y'abo bantu nabo nindazo batunganirizaga yemwe nindazo batunganiriza nubona ko bagomba kuvura ubushyuhe akuvura indwara nyayo urumva nicyo nagira mbaze gusengera murakoze 2008 2015 abantu baregeza ibibanza cya 2032 bari hanze nubona abantu ko babonye abantu babo ababyeyi babo bakinga babuze hari ugaruka bwinshi bwapfuye ababyeyi babo batarumvise ahantu baririra ibyo bisebe biri mu bintu ubona ko ejo imyaka 30 hadozi by'ibipfubyi by'2015 abo ni bande babyeyi babatunganije bagomba gusengeramo umuco kuko ndabona umengo nk'uko abafaransa bavuga ngo ino fopasi akwanga la fleshe ari ukiro kiherera izo pfubyi aba ari magogwa n'indazo batunganiza b'2008
murakoze Alain Majesté mu kanya barabaha turabaha ijambo barabe ko babaha inyishure ariko reka duhe n'ijambo kandi sofoni mwiriwe neza
mwiriwe
muri he sofoni
yaragambaze umutumire ni mu gisagara cya Bujumbura
yego
nagira mbaze umutumire ati mbe uwo mugwi wanyu ko mbona abarundi bamwe badashobora kuvugana ukuri guhagije ati bizoborera kugira bavugana ukuri guhagije atari kwa kuri ko kuguma tunyegezanya dusubira mu byahise ngo uwo mugwi wanyu ko wari wavuze ko uzoshika hanze kubaza abahunze nabo cyangwa abari hanze kuva imbere y'igihe muzohava muronka umwanya wo kujyayo cyangwa kibazo cyane cyarica
murakoze sofoni reka duhe ijambo umusegeri Jean Louis Nahimana natangure ku kibazo cyabajije na Alain avuga ko ubwicanyi bwabaye ku 55 69 72 eka no mu 2015 abazo bababuza babo bazi ababiciye bizogenda gute eka muce muduga ku ijambo n'icyo kibazo sofoni abajije
murakoze cyane gose ikibazo cha Alain ikibazo cyumvikana gose kandi kibabaje kirababaje kuko nashaka kumbure mpere kure uyu mugwi murazi ko wateza kujaho mu 2002 bagisinya amasezerano y'Arusha kandi kumbure cyari gihe kibereye kurusha iki gihe turimo mugabo ariho ibibazo zo ntoshobora gutorera inyishu kumbure ishimisha ikibazo kumbure nari kubaza Alain yabatako turayaga tubonana kandi abarundi bose twibaza ni iki cyatumye uwo mugwi utacujaho icyo gihe kumbure inyishu zirahari mugabo icambere nashaka ko dushira habona n'ico uyu mugwi rero washizweho mwene mwa bivuze kare Frederic ducerewe kuko twarindira imyaka 14 hagati rero ya 2014 hariho kumbura ibintu byari gusohora guhagarara bitari kuba iyo kumbura umugwi uba washizweho mu gihe kibereye ariko rero zeto nashaka kwishura ala nuko zayibazo yashikirije zayo ndabyumva gose mugabo amakenga mfise nk'umukuru w'umugwi uyu mugwi nitwa abarundi barindiriye imyaka 46 uharuye manda dufise nuko twarindira imyaka 46 kugira ngo ujeho uyu mugwi twobuza gukora muri iki gihe kubera ngo tubanze dukemure ibindi bibazo tubaza twitega umutego kumwe tugasaba kurondera iyindi myaka 50 kugira ngo usubire kujaho jewe nibaza ko rero abarundi ahubwo byo tubera umwizero dutangure kumbure duhere kuri izo bya kera ndazi ko bitoroshe mugabo nitwabishobora tuzoba duciriyisemo nogira n'ibindi bibazo kuko nibaza yuko iyo myaka 50 Burundi turi muri mu muco wo kudakurikirana ibyaha kudahana zewe niko ndabibona kandi kumbure n'abatari bake niko turabyumvikana ko nuko aya magume turimo uyu munsi ari inkurikizi yako kahise kadasorongoye yagerageje no kwerekana imyaka itari mike Burundi bwaciye mu magume akerekana ko kumbure abari ku butegetsi uyu munsi ugwaruka je no sinovuga abari ku butegetsi novuga nti ugwaruka rugezwe ko uyu munsi generation responsable ihari niyaciye muri ayo
magume yagume hari n'ikibazo cha Rodrigue yabaje yavuga ati none ko abarundi mu isanzwe batavuga no kuri bizogenda gute
oya nashaka kuri aleka muzikane
ego kuri ni sofoni murambari ya isofoni
twa yo kwizera dutanguye zewe ndibaza ko nibindi bizorongera umuco kuko tudabanze guhera ku mizi yamabi tuguma tugwamo uyu munsi nawe nyine nta muti twadutoye sofoni nawe ati abarundi ko batavuga kunda kuvuga ukuri no mubwira ibintu bibiri nuko uyu mugwi suyu wacu suyu hanze n'umugwi w'abarundi w'igihugu kandi twakwiyumvamwo tugatsinda ubwoba kugira ngo twemere guhangana nako kahise tuwiyumvemo kandi kuri jewe niho hazova inyishu ariko kuri nari nabivuze kare Frederic
ego musamara batanze inyishu
twebwe twafashe strategi nabyise umukenyuro wo kubanza guhera ku byahise ku byabaye ubu ngiye mu Kamenge nkabaza nti mu 65 kuri uyu mutumba harabaye ugwimo mu gihugu none muri iyi ntara yanyu kuri uyu mutumba wanyu hari abantu bahitanywe n'ubwo gwimo urumva ko rero ivyo osu kuri ntawe ubiharira ko nze muri iyi ntara nkagira nti 93 abantu barapfuye ku bwinshi bega muri intara yanyu hari binogo rusange mwabonye ngaha uko kuri rero nasaka bumve aho tuko turaganira cyane banyumviriza zewe twebwe ntituri muri izo mpari za politiki twebwe dushaka kumenya iwacu
gukorera ku byabaye
iwacu ibyabaye hanyuma rero intambwe ya kabiri kumbura ari igoye ntiturayishika ko kandi aho tuzokumviriza abarundi bose n'ukugereza gutega kugira ngo ibi bishike rero aha muri iyi ntara abantu bicwe abantu batabwe mu binogo ni biki byabaye tuzobanza duhere novuga nti ico nita dysfonctionnement de l'appareil de l'état kugira ngo mu ntara hari inzego zikingira abantu ibintu bibanyererane bibiya abantu bicwe gutya ubwa mbere igihugu cyari gitunganijwe gute ivyo navyo amategeko yari ahari ico gihe yari yubatse gute ko ayo mategeko atashoboye gukingira abantu urumva gushika ngaho hose turacyari mu bintu bidufasha gutera imbere mukuri kandi turi mu bintu neutre atari by'abahutu n'abatutsi ico nico nibaza jewe
cyari kintu bihambaye cyane gose
gihambaye tuguma twitega ku imitego bigatuma rero hari ukuri novuga nti guhambaye ku barundi twese ko dufasha ugasanga nako yinto tukurekere ruhande kuko kumbure hari abafite ubwoba wari wabivuze Frederic kandi ubwo bwoba nibaza ko buri mu mpande zose ari mu babuze ababo afite ubwoba ati mbega ubwo nitwabikora ko nibisubira kudukora ko ari ababikoze bagira ati mbega ubwo ntitugiye guhinyuka naho nashaka tubanze twebwe icyo tugamije turondera si ukwiruka inyuma y'abantu dushaka kumenya ukuri dushaka ko imiryango yabuze yakomeretse ishobora kwiruhutsa ikagandara maze bakize ibyo bikomere niho bazashobora no kubaka igihugu n'ahandi hakwa kugwa muri izo bintu bituzinga bituboha bitubuza no kuva hasi abandi ariko baratera imbere abandi bageze mu iterambere twe tukaba turikiri muri soko niruze mu bintu nibaza ko bizatuba dukwiye kurengera
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumiza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Rodrigue muri Veneza
niriwe na mahoro
muri hehe
manaje akamunda mukiriza umutumire
arabumva duga ku ijambo murafite ikibazo murafite cyimviro
ndabwo situado rika kuri cyane nagomba mbazi mutumire tikumbure uno munsi ugerageje kuraba mu bari mu butegetsi nabo barakoze ayo mazi nimba kumbure barimo abo bategetsi ko kwizi usanga harimo abantu badakomwa kumwa bubu ibyo bihagaze gute kandi cyose kugira gatatu mbega uwiciwe azofashwa gute azohumurizwa gute uwishe nawe azohanwa gute murakoze
murakoze Rodrigue reka duhe n'ijambo Janvier
ndiriwe
neza Janvier muri hehe
ndiri gukora cya Bujumbu
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
ni intererano
yego
ndimo kwanza kuramutsa Monsi wenyewe
arakumva duga ku ijambo
nuko yavuze nimba uwo muntu warateze kujaho ngo ukajya abona ni kubera nkungure abantu bafite ijoro yagiriza badashaka kubibazwa cyane abari ku butegetsi turashaka kuva ko kubona rero umugore wateze ukajyaho yavuga ati ni kubera tutari mu gihe kibereye tutari mu gihe kibereye cy'uko ujyaho nagenda abona ko nubwo tutari igihe kibereye kubinyerekeye yangaranze uwo mugore uko ijyaho ndamwitura ndamwitura uwo mugore halo
duga ku ijambo turakumva abandanya
kubinyerekeye utarazaho nagwa ntanduzeho uri kujabona ama ahubwiriyeho nagwenda wenda ndawitura ariko gushika ubu nta na kimwe kiboneka batumarira nagwa ni rero banyarutse abantu dufite ibyo twabwiza abantu ibyo tuzi tuzerekana ama abateze abosungutse cyangwa abantu ibikomere byabo bikeneye kuvugwa kumbe ababuze cyose sinabuze kwintambara kuko ndakene gutunganizwa zibiziga gusabe amafosi komine akeneye kuri ko jamwe hari abantu turi ngaha ikene gutunganizwa hanyuma nibaze ko nuko ndabwiza ko tumutera ka turi ngaha batureke tuze twerekane tuze tubanze murakoze
murakoze Janvier reka duhe ijambo Monseigneur Jean-Louis Nahimana agice avuze ku kibazo cy'ambere ku bibazo bibiri nka bitatu bya Rodrigue eka na Gricha avuze no ku ntererano mu tanze ngaho
ego murakoze cyane mugenzi tuba n'umuvukanyi Rodrigue mbona we yamaze gucura ubanza yahejeje ariko nibaza yuko ubanza atiye kuvuga ati naka yagirizwa ibicanke biriya n'ukuri ku ntambwe turi ko aho hantu ntiturahashika aho twavuga tuti naka turemeze ko yagirizwa na biriya ariko rero ica mbere numubwira nuko ico uyu mugwi ubereyeho n'ukugira ngo justement abantu baze kutubwira ati naka jewe mu byo naciyemo canke mu ntara narimo nari cabona hari nabiriya byabaye muga abanza ze kubidushikiriza nitwo cyadufatira aho ngo tugiye tuti naka ibintu byagenze uko ikindi kandi kumbure no menyesha ariko baratwumviriza mfatiye no mu bindi bihugu twagendeye twaciyemo nuko ushobora gusanga hari abantu mu kivunga muri opinion babaraciriwe imanza muga twamara abantu bamara gutohoza neza kumbura ibintu bigasobanuka ugasanga umuntu igihugu cyakuze kibaza ko ariwe mubi kumbure abantu barihuse ugasanga nawe yashoboye kuza gushikiriza ibyamushikiye biradufashije noga ni kumukura kwiceye nawe nyene nico ituma yo nashaka gusaba abatwumviza kandi abarundi bose ibikorwa nk'ibi ni ibikorwa bisaba ko umuntu ajya umutima amenyo ageza kuba lucide kuba hejuru ntitubabe dutwagwa n'ishavu usange rero kumbure n'iki kivitu ariko turubaka hako tuza ku mu nzira nobya niyo guhindura icyo nita amasitiri amasisteme mabi ugasanga tugiye kwiruka inyuma y'abantu n'abandi ariko tukaguma tugwa hahandi kuko je nibaza ko muri kahise cy'iki gihugu harabaye ntambwe zitari nkeyi harabaye ibiganiro bijanye n'ikibazo cy'ibyabaye muri kahise harabaye ibijanye n'amasezerano y'ubumwe n'ibindi byinshi ariko nticabujije ko uko imyaka isubira kurengera imbere dusubira kugwa hahandi abarundi ukamengo ntituzi gukura icigwa muri kahise nico gituma rero nashaka gusaba n'inginga abarundi ko twobanza ubwa mbere turaba guhangana nogira nti muri kahise n'izo sisteme uwo ari we wese suko nshaka guca iruhande y'ikibazo habe namba mugabo nshaka kubereka inzira ishika inzira y'amahoro hariho sisiteme uwo ari we wese ayikoreyemo kumbura ari gusanga akoze nk'ibyo naka ejo tuzomenya yakoze byiza canke bibi kuko tubona abakoze ibibi gusa mugabo tukibagira ko hari n'abakingiye abandi kandi benshi cyane biri mu matemoanyaza turiko turaronka uyu munsi kumbure kubera umubabaro dufishe ibyo byiza ntitwagiye turabibona aho rero nashaka abarundi bahumve sinzi uwigeze kuvuga ati muri sisiteme mbi ujugaza uraba abantu gusa ukura naka mugabo ugasanga ugarukanye mwene wabo mwene wabo wamukura hakagaruka uwundi sinshatse gukoresha amazina yakoresheje uwo muntu icyo rero nashaka abarundi bacumve icyo turiko turarondera twebwe ni ukuraba ingene twumva muri izo njyane ziguma zisubiriza ikibazo rero kuri twebwe simvuze ko abantu tutazoba bazobazwa abagize inabi barafise uruhara rwabo n'abazoba bakoreshejwe kumbure n'amareta cyangwa indinganizo zimeze nabi ariko tutabanje kuvura indwara nobya ntiduhereye ku mizi tuzokwiruka inyuma y'abandi abantu bagiye boherwe kumbura ati naka yangiriye nabi nawe nakome erabu nanjye namushize hajya mugabo ntituzoba dukijije igihugu ntituzoba duteguriye kazoza keza nobya nti abana bariko baravuka uyu munsi reka n'ugwaruka ruri inyuma nobya nti mbere n'uyu munsi nitego turiko turagwamo muri politiki nuko twebwe duhangana n'abantu nuko tugira ishavu nkabona naka bikatuma tugira ishari tugira inzigo ugaca usanga rero duciye iruhande y'inzira dufashije gushyika mu mahoro mu ijambo rimwe rero mu ntunge nashaka nabahumurize ndababwira yuko ibi biri ko biravuga uyu munsi abavukanye bariko barabaza ibibazo hariho imyaka bitashoboka nashaka ibi tubifatireho neza pozitivema ndabereka yuko uburundi bwamaze kuja ari ugwaruka rushasha rushaka kugwanya novuga nti ukudahana ibyaha hariho ugwaruka rushasha rugira ruti dushaka ukuri nibaza yuko twoja muri iyo nzira nshasha nituna Burundi burimo hari ama resistance menshi nibisanzwe mugabo tutarengeye navuga nti umubabaro tutarengeye ikomere dufise mugabo duhangane n'izo systeme zimeze nabi turahakwa logya nti kuronka amahorera natara mahoro
yakanya gatoyi
yego
yego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexandre. Alexandre muri beneza
mwiriwe mwiriwe
muri hehe Alexandre
asa turi mu Rutana nagoma muramukize mutumire
yarabumva duga ku ijambo ikibazo cy'imvuriro
kwimbiro je nkabisi baba n'umbisi baba manyishu mugabo nagomba kubaza ahantu habaye ingorane mugabo hakaba habaye amatohoza aye ajya gira na leta hanyuma kumbure ababigize bakaba barafashwe kandi mu bafashwe bamwe bakaba bararenganywa hariho umwe baba ari ukuri hakaba n'abandi bakiriye bicwa kubera nyarita yabikora yabakumbure ibyumvuko mbega abo nabo bahitanywe n'inkuta n'iyotohoza yari mbi hari icyo bazobakora ko nagwa mu mumba z'umutsiko
murakoze Alexandre reka tubanze duhe n'ijambo kazungu bwiwe neza
Hora neza
muri he kazungu
de mu Burundi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
yego me mbanje kuramutsanya kubaho musenyeri
narakumva dukwije
yego me hanyuma ntangirwa ko ndamubaza nti nyakubaho musenyeri yewe ndafite amakenga afatiye turazi gihe uyu mugwi ugiriyeho ingene uko turi uko tubibona uko tubona umutekano wifashe mu gihugu yewe mfite amakenga nkashaka ko mu mpumuco amakenga yanjye arafatiye murabona mwe umugwi nimba ntihembije uhera bwicanyi bwabaye mu 2022 gushika mu 2028 hanyuma nyakubahwa murabona igihe turimwo kandi mwavuze neza muti no muri twebwe nyine turi mu mugwi canke abategetsi bahari nabo nyene barakozwe ko n'aya mahano nyakuba ubwo turaze igihe turimo umugwi urafite ubwigenge bukwiye ku buryo uri mu butegetsi atazohava akoresha ubutegetsi afite cyangwa mwebwe nyine muri bajya muri kumwe ngo muhave umuvuga muti ibyumviro byo kwa nakasi n'irwanda ndajya kubyumviriza kuko ndazi ko yakoze ndazi ko ibyo bamuvuga ko ari byo kugira ngo ntimuhave mushikayo ngo ahave ashobora no kuyisigura ko canke ngo mugire amatohoza mu kibyo koko birabayeho canke ni mukanakorera no ku giture cy'abategetsi bamwe bamwe baba bakeneye nko kwihora hanyuma ikibazo cya kabiri nyakubahwa mutumire murabona hariho ubwicanyi buriko buraba jyewe ndasize amakenga yuko ubwo hatoba hariko araba kwa kwihora kubera ubutegetsi buriho nabwo nyine buragirizwa ko bubifisemo uruhare ubwo ntiyoba hariho kuzimanganya ibyemezo bati hariho n'ibyo twakoze none wa mugina uriho none tugira tujye ahabona ba data barasibye bakoze none kureka nkoresha ubutegetsi mfise nkore kugira ngo bimanganye ibyemezo umuryango w'iwacu ntuhave ujya mu butungane mu minsi iza buje guhanwa hanyuma iki cya nyuma nyakuba wa mutumire ndasaba impanuro mwoha abantu bariko baragira ubwicanyi muri kino gihe kuko ibiziga biratogwa abandi turaba turumva bahitanywe n'amagerenade n'ibiki n'ubwicanyi murabibona ndabasabye muhe impanuro abarundi b'uyu munsi mukoresheje ibyo mumaze kubona mu masohoza murabona ingene ubwicanyi bwagenze murabona kwihorana kwahabaye abasabye muhe impanuro abantu bariko barica no munsi kuko nibaza ko uko ndabyiyumvira jyewe uwo mugwi uhereye mu 2022 ugashikana mu 2028 murabona kuva mu 2028 abantu bamaze gupfa n'ibyo
uyu murwi ntuhera muri
batishwe n'ugwa karaka nasaba rero ko mwo sinzi ko uyu mugwi uzohava ubandanya ugakora
uyu murwi uhera kuri muri mu gihumbi 1962 mushyira ntahe kazungu uyo murwi uhera ku vya byose vyakozwe kuva mu 1962 rekatumye jambo musenyeri Jean-Louis Nahimana atangura ishure ibazo vya Alexandre hanyuma eka n'ivyimviro vyanyu mwese mushikirije
ego murakoze ntere ku kibazo ca cy'umuvukanye Alexandre nashaka ndamuhumurize nongeye ndamumenyeshe ko twebwe ntituzokorera gusa ntiduriko dukorera gusa ku ntahe tuza gushikirizwa n'imiryango cyangwa abantu bakozwe ko n'amahano nababwiye yuko ahanini turaba n'ingene ubutegetsi mu bihe bigoye Burundi bwaciyemo ingene bwari buringanijwe akahari akavuga ngo hariho abantu bafashwe hakaba amatohoza ya leta atize muzobigaruka ko nyene mbere nogira nti mubamaze kuza kutwitura hariho imanza zaciwe mu myaka iheze 65 imiryango igira ati hariho abantu bacu barenganijwe izo nyene nogira nti biri mu byo dutegereza gukorera ko ni bibazo byinshi n'uyu munsi nabwiye ntitwibaza ni kuki nk'akarore muri icyo gihe gihitiye usanga habaye amakuba mu gihugu abasivile ugasanga bagiye gucibwa imanza mu masentare ya gisirikare ugasanga ari abantu bagiye gucibwa imanza mugabo bakabangira ko baherekezwa n'abashingwamanza ugasanga baranyarukije ibintu abantu baraciwe imanza zo gupfa ugasanga harabaye izo bita violence ya leta nashaka ndamuhumurize namubwire yuko tudakorera gusa ku majambo arico gituma uyu mugwi washyizeho hari izo tudashobora kumenyesha turiko turakora byinshi kumbure uburyo butadukundira ko abantu bamenya ku munsi hari icyo twita amakomisiyo tekinike dukorana n'abahinga nk'ubu haje iby'urubanza byose si n'umucamanza mubwa turafise abajuriste duha tutifise tumuturabire muri iki gihe ari urubanza rwaciwe maze baca imanza zo gupfa abantu bicwa mu kivunga mbega izo manza zagenze gute mbega ubutungane bwakora gute ni bimwe nababwiye yuko twebwe ahanini icyo turondera suko kuba ngo ni naka yarapfuye mugabo hariho abandi baje bakora nkawe kuko usanga sisteme itari yizwe neza ngo ihinduke nogira nti rero aho bariko baranyumva bantegere kumbure sinzi ko bivugo nkoresha bose bayumva hariho abantu uyu munsi bari mu mugwi w'ababisha mugabo ejo dushobora gusanga nabo nyene bari victime ya sisteme y'icyo gihe ko ariho sisteme zishobora kubyara abicanyi umuntu yari mwiza umuntu nta muntu avukana amajene y'ubwicanyi mugabo umuntu arashobora guhinduka mubi kubera aherereye kubera ubwoba buhari naho yo nagira nti abarundi tugeze gukirurutsa imitima tugeze gukirurutsa ubwenge maze ibyo bintu bito bito byo kwihorana naka mugabo bitadufasha gukingira abana bacu ariko baravuka uyu munsi n'abazoza ejo tubirengere mugabo duhaguruke ibibazo tubitegere cyo kimwe
icyo ni ikibazo
Alexandre ariho kazungu nawe
yego
yavuze ati bwa mbere mwamukosoye ni byiza duhera mu 62 yari yavuze ati uyu munsi cyane cyane ikibazo kijyanye n'ubwigenge bw'uyu mugwi ati bishoboka gute ko mwokora mwigenga ibintu birateye ubwoba hari igitsure mushobora kugira nashaka namubwiza ukuri nta gitsure kiriho kandi na twebwe turagerageza nogira ntikumviriza abantu tutarinze kubashira habona ni benshi bamaze kwitura uyu mugwi n'uyu munsi baracaza kandi gushika uyu munsi ni imyaka 2 iheze muraza tuvugururire ibiro tubereke abamaze kuza kutwitura sinzi ko hari umuntu araribwa urwara ngo ni uko yaje kwitura uyu mugwi ariko kameme icyo tubona hariho ubwoba nibaza yuko ubwoba ari nabwo nogya ntivuzingamitse iki gihugu cacu.
Eh ico ni kindi kibazo kiri mu byo duhava dusozera ko ico kibazo c'ubwoba. Reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire. Desire muri beneza?
Yerewe ndabumva ndamukirije mutumire.
Yarabumva muri hehe Desire?
Ni Bujumbura.
Yego murafite kibazo intererano cimviro.
Yego ikibazo nagomba kumubaza. Bega none uye urabona abantu nivyo barafite ubwoba kandi hari abantu baregwa muri ivyo byaha usanga abantu bakomeye. None mu gihe umuntu azorega abo bantu barafite uburyo bwo gukingira abo bantu ku buryo batukurikiranwa n'abo bantu ngo babagirire nabi. Ikindi kibazo nacyo nagomba ndumubaze mu gihe tubona umenga ubutungane bw'Uburundi by'ukuri ntibyigenga. Ibyo bizoshika kuki kandi mu gihe ubutungane dufite ubutungane butigenga. Nubu yubona umenga buguma burenganya abantu bamwe bamwe na cyane cyane abatavuga uburemwe n'ubutegetsi. Ibibazo byanjye byari nk'izi.
Murakoze Desire, reka duhe ijambo Leo Cargo. Leo Cargo, mwiriwe neza?
Mwiriwe ku ijwi rya Amerika, mu ndamukirize n'umutumire.
Yarabumva duga ku ijambo, ikibazo cy'umviro.
Hanini hanini na ndiko ndategereza numviriza ivyo umutumire ariko aravuga hamwe hamwe jengira amakenga menshi na cyane cyane ngarutse ku kibazo yarahejeje kwishyura. Naho je ntatomoke kukereke ubwigenge. Je simbona neza ukuntu yoshobora kutwizeza yuko uwo mu gusevere wigenga mu gihe washizweho na leta. Birumvikana yuko abantu bari muri leta itashobora kubakora ko kandi biraboneka yuko ahubwo muri leta bashizeho yisevere kugira ngo ize ibe nk'inkoni bazokubitaho batavuga rumwe ntaje ngaho ngo aduhende. Kuko ubuje tuvugana ino ogendi no imakamba mu kayuguru niyo ubabajije ikibazo cha severe abantu bamwe bakubwira bati barya bashizweho kugira ngo baze babuze uburenganzira bw'abantu bamwe batavuga rumwe na leta nacyo gituma twebwe abanyagihugu tubona yuko vrema severe nitubona neza yuko izokora mu bwigenge ntangere kuburyo izodushikana kukuri kubyabaye kuva itaratu na kabiri kandi ubu n'umuntu aca yiyumvira none ko n'ubu ibyaha biguma bikogwa eske ibyo byatu doguma hariho iyindi migwi izoguma ikora ibyo bintu.
Leo Cargo, hariho amakuru menshi atangazwa avuga ko guca urubanza n'ikintu bikiri mu mitwe y'abantu. Hari ahantu wowe warasomye ko byanditse ko uyu murwi washinzwe kugira ngo ucire inkoni eka ukubite inkoni abatavuga rumwe na leta. Mugenzi wawe yabikubiye
mugabo mu ngiro mu kuntu bica bikogwa niho umuntu acagirira amakenga. Erega turazi ukuntu ubutungane bwo mu Burundi bukora n'ukuntu usanga abategetsi bamwe usanga bariko barabukoresha.
Uyu munsi tuzokoresha ikiganiro ku butungane. Uyu munsi turi ku murwi ujejwe gutohoza kuri n'ukurekuranira. Reka ariko ndabwiye Musenyeri agira icyo avuze ku byashikirijwe kana Desire nawe wenyine Leo Cargo.
Nashaka mpereze kuri iki kibazo cya nyuma cya Cargo ashize imbere amakenga. Nibaza ko ari bisanzwe ko umuntu agira amakenga, ariko kubera amakenga umuntu aciye yiyugara nawe nyene wayibaza ngo aciye urubanza ari muri uwo mugwi. Ariko je bavuga ntabiyumvira gutyo, nibo bikondana, nibo bicira imanza kuko bafatira ku bwoba buhari ku byo babona bigatuma igihugu cyacu umengo washaka kugaranira abarundi bose mu mpande zibiri. Kuko ariho natwebwe amakenga dufise y'abantu bashaka kuvanga ibibazo bya politike n'ibibazo byo kuvura imitima yakomeretse n'ibindi igikorwa cyo kunywanisha abantu n'abandi ngo tureke ko jewe sanzwe ndubihebeye Imana niyanze ya mbere ariyo kunywanisha. Mugabo ingorane Uburundi bufise nashaka mbonereho sikiriza iryo jambo ko nazeye n'amakenga afise niko umugwi wagiyeho abantu bashamiranye. Hariho imigwi ibiri ishamiranye mugabo ari abari muri uwo mugwi cyangwa uriya bashaka kutwugaranira twese kutuboha amaboko ngo duhengamire hamwe. Uwo mutari ko muvuga utari muri uru mugwi ubwo nyine atashaka kugushira mu wundi ni umutego rero Uburundi twamaze kwishyiramo maze ugatuma kumbura abarundi 99% b'abashingantahe ba bantu barondera ukuri bashaka kumenya ukuri baburi kibanza mugabo rero gacusanga ibyo rero bifashijwe nabo bantu biyuganiye mu bwobo hakacabura bahagarara bavugira noge amahoro y'ukuri nico gituma yo nagira nti cyo kibazo cya cargo ni kibazo kijanye n'umutima wa muntu ubwoba koko ubwoba si scientifique ubwoba kandi kumbure benshi turabufise ariko nitumenye ko ari habandi barundi kumbure bakeneye ubatera intege baze hagati twibuke yuko muri iki gihugu hariho abarundi 90% bashaka mahoro bashaka kubaho bashaka iterambere batari muri izi mpari batari muri zuguru zuguru yo gushigikira ba canke bariya two kwifuza ko abantu bose baduha amahoro tuyajemo ariko nababwiye yuko ikibazo cyo kurinda no kuja hejuru ni ikibazo cy'umutima wa muntu uzohitamo rero kwiyuganira mu bwoba nogira nti bira azoguma mu bwoba ariko rero umuntu gato ijambo rimwe ni ishure ikibazo cya mbere gisa n'icyo nyene
gisa n'icyo
nasabwiye ko nagiye mu bihugu byinshi byashoboye kuja muri inzira y'ukunywanisha no kurondera ukuri icya mbere ni Afurika y'Epfo nubabwiye yuko Afurika y'Epfo uyu mugwi warakoze igihugu kitaraza mu ntambara rwose nibamenye ko hariho umugwi wo kwa Buterezi wari ukigwana wari ucica ariko nticabujije ko abantu bahaguruka bagira bati ntitwemera kuzingwa n'ubwoba tube tugushaka ko ibintu bizahabona kandi mu gihe abantu barondera ukuri atampengamiro atamitego sanga atamayeri arimo n'ukuri nta kibuza kukuri gutsinda kandi
kugira
ukuri ikindi gihugu nagiyemo n'igihugu cya Togo uyu mugwi washizweho bari mu gihe cy'amatora cyo kimwe muri iki gihugu mbwa kubera ko hari ishaka novuga ntirizanye cyo ita volonté politique ko hari habantu n'imiryango yagiye bati tumaze imyaka irenga 40 turi mu njyane twebwe turarushe twebwe turanse yuko abana bariye badutwara muri inzira nticabuje ko uwo mugwi ukora
mbere
no mu episkopi kandi urashikana ikizi n'abari mu butegetsi cyangwa abari hariya kubera iyo volonté politique nticaje ko abantu bahura bakanywana kandi nikaza mu buryo mu ijambo rimwe rero
muranyarutsa ndabona kanya kagiye
ego yari jambo rimwe gusa
duga ku ijambo ego
icyo kibazo cy'ubwoba twobitsinda
ego me reka duhe ijambo Gedeon ndabona yaturindiye akanya katari gato Gedeon munyarutse cyane rwose munsi munota umwe ikibazo icyumvira
cyane cyo nagira mvuge ko iki urabona ko se very very era kumabi yakoze guhera mu 1962 gushika mu 2008 mugabo rimaze ku nigerageje kuraba n'ibyo nagenganira n'abantu bakoze imbere yanje kuva mu 1962 abakoze amabi benshi abakoreshejwe mu ibyo byaha benshi barishwe mu mvo zo kuzimanganya ibimenyetso rero simbona ukuntu bizogenda n'abasigaye hariho bakeya basigaye
reka Gedeon tumuhe akanya ndabona akanya kagiye reka tumuhe akanya Musenyeri agire icyo bivuze ko acagaruka kandi mu gusozera Musenyeri mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose reka abakiri bato bagwa mu mitego mwavuze kandi ko barundi bakwiye kwiga kumviriza mubabaro w'abandi reka no kwiga kudatwarira hejuru muce mugira musozera kuri izo byumviro bitatu n'akamumote y'abarundi ariko mwaze mwishure gato cyane rwose Gedeon mufise nk'umunota umwe
ego oya Gedeon nibaza yuko ibyo avuga birumvikana hariho abantu kumbure izinjyane turimo twasubiye kugwamo zatumye nogira nti bikomere bya kera bisubira kuguruka n'ubwoba ariko icyo zero nababwira ni ukubizeza yuko twebwe dukorera mu makomisiyo tekinike dufise inzira ducamo kugira ngo tumenye ukuri kandi kumbure
ndabona akanya gasa kagiye
dukeneye kumviriza imiliyoni 10 z'abarundi
mudukundiye musenyeri tuzosubira tubatera kamo ndabona kanya katwanye gatoyi cyane rwose byiyumviro bya byinshi eka abanywanyi babazi ibibazo bari benshi turabashimiye cyane rwose kubura aka kanya mwatwe kugira ngo muje mu kiganiro cyacu turashimiye engineer tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yegeranije ikiganiro aba telefoni bose turabashimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.